radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nange kubasuhuza muri kumwe na Venuste nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22 duri ingingo nkuru twabateguriye. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane urukiko rukuru mu Rwanda rurateganya gutangaza icyemezo ku rubanza rw'impirimbanyo uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira uzaramba. Ibyatungaga impunzi ziba mu nkambi zitandukanye mu Burundi bizagabanuka kuri 50% kuva muri uku kwezi kwa kane.
Ubwo nta uzorara inzara aho naho mwumbati w'umurundi uri areye kuja kuwushikura. Ibiharago niwo bica ko kumurima ho vyeze ugiye kurara ubusana mu bana uzobishikura. Bagufashe ni kibazo.
Umwe mu mpunzi yamaze kumva ibyatangajwe n'ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM mu Burundi yabahunze mu gatumba kubera ukuzura kwa Rusizi baratabaza. Aya namakuru yiwanyu mu ntara mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avuga ryano hindo ku isemwa tiguriwe kanugizwa na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho.
Wiriwe neza Veniste hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa Mike Pence yahoze ari perezida yavuze ko uwo avugira atazonana kwitaba umucamanza amusaba kuzoja kwishyura kubyo azi mu matohoza ariko arakogwa kutwigoro twakozwe na Donald Trump nabo bari bafatanije twogerageza guhindura ibyavuye mu matora yo mu 2020. Ingingo ya Mike Pence ivuze ko ashobora kuzokwitaba mu ndwi ziri imbere sentare y'abanyagihugu Grand Jury mu Cyongereza hano i Washington ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021. Wahoze ari perezida wa Amerika hamwe na banywanyi biwe barateye imigumuko ku nyubako y'inama nshingamateka Capitol. Hari gihe Mike Pence yararongoye ibikorwa byo kwemeza intsinzi y'umudemokrate Joe Biden. Abategetsi batari bake ba leta ya Trump baravuze ibyo bazi muri ayo matohoza. Baratumweho kandi no kuri dosiye y'amabanga y'igihugu Trump yatwaye avuye ku butegetsi. Ariko Pence niwe azobabaye wa mbere mu bategetsi b'igihagararo gikuru mu kwishyura ibibazo imbere ya sentare y'abanyagihugu kuri ayo matohoza. Hano muri Amerika kandi abashingamateka baratesheje agaciro igabisha bahawe na ambasade y'Ubushinwa ejo ku munsi wa 3. Babwiwe ko badakwiye kubonana na perezida wa Taiwan Tsai Ing-wen asanzwe ari mu rugendo muri California. Umugwi w'abashingamateka 17 bagizwe n'abarepublikani hamwe n'abademokrate baraherekeje umukuru wabo Kevin McCarthy mu mubonano wo mu mwiherero na perezida wa Taiwan. Umubonano wabereye i Simi Valley muri California. Li Tiang, umuhanuzi muri ambasade y'Ubushinwa i Washington, yanditse avuga ko igihugu ciwe kidashimishwa na gato kubona habi mubonano hagati y'abategetsi ba Amerika na Taiwan. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu buvuga ko kuba abategetsi ba Taiwan baca ku butaka bwa Amerika bariko bararengana bidasigura ko baba bagendeye Amerika.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU, komiseri ajejwe iby'agateka k'abana mu Burusiya yavuze ko abana bakuwe muri Ukraine bahakuwe kugira bakingigwe. Yavuze kandi ko Burusiya buriko burakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu kugira basubizwe mu miryango yabo. Ibi yabibwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ariko aba ambasaderi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi ntibitabiriye iyo nama. Komiseri Maria Lvova Belova yarasohorewe umutahe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha mu kwezi guheze ku byaha byo mu ntambara. Uwo mutahe warasohorewe kandi na perezida Vladimir Putin kuri icyo cyaha nyene. Uburusiya busanzwe burongoye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi muri uku kwezi kwa kane. Bwise iyo nama yo kuri uyu wa 3 ko ariyo kubeshuza amakuru y'ibinyoma ashikirizwa kuri abo bana bo muri Ukraine. tukiri ku makuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko itazokurikiza itegeko ry'abatalibani ribuza abagore muri Afghanistan gukorera ONU, ryasabye ko iyo ngingo ihanagugwa. Umukuru w'umugwi wa ONU muri Afghanistan, Roza Otumbayeva, yavuze ko ata leta n'imwe ku isi iragerageza kubuza abagore gukorera ONU kubw'igitsina cyabo atari Afghanistan. Avuga ko iyo ngingo ari igitero ku bagore no ku mateka abagenga. Abategetsi b'abatalibani bamenyesheje ONU ku munsi wa kabiri ku ngingo ihasanzwe yo kuziririza abakenyezi gukorera amashyirahamwe y'abagiraneza yongewemo n'abakorera ONU. Roza Otumbayeva yavuze ko ONU ibandanya iganira n'abatalibani kugira iyo ngingo ihagarikwe.
Urakoze Aloise Bigirimana, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni komerongo magufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibi yatangiye kuburanisha umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana. Uyu mugabo aravuga ko amaze umwaka n'igice afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Aravuga ko dosiye yateguwe n'inzego zitabifitiye ububasha, agasaba ko urukiko rumufungura by'agateganyo akaburana ari hanze. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bine byo guhakana no gupfobya genocide, n'ibyaha bikubiye mu biganiro yatambutsaga ku muyoboro we wa YouTube. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane kandi urwo rukiko rurateganya gutangaza icyemezo ku rubanza rw'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karashira uzaramba. Umucamanza agomba gutangaza niba Karashira agomba kubanza gupimwa iby'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo abone gutangira kuburana urubanza mu mizi. Karasira nawe araburana ibyaha bine birimo guhakana no guha ishingiro genocide yakorewe Abatutsi 1994, ibyaha bikomoka ku biganiro acishaga ku muyoboro we wa YouTube. Ukuri mbona abaregwa bombi baburana bahakana ibyaha, bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Nongera uko Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko yamaze gukora imyiteguro ihagije yo gufasha uwo ari we wese wahura n'ibibazo by'ihungabana. Ibi bitangajwe imbere y'amasaha make ngo u Rwanda rwinjire mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda baragaragaza ko iki kibazo gikomereye cyane abarokotse Jenoside, kuko umwe kuri babiri mu barokotse aba afite indwara zo mu mutwe. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryamenyesheje impunzi ziba mu nkambi zitandukanye mu Burundi ko guhera muri uku kwezi kwa kane ibiryo bari basanzwe bahabwa bizagabanuka kuri 50%. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Iyo nkuru y'incamugongo kuri izo mpunzi yamenyeshejwe n'ishyirahamwe PAM ku kigendekezo cya 30 z'ukwezi kwa gatatu. Usainu Tal aserukira PAM mu Burundi yamenyesheje ko bakeneye amafaranga arenga hagati miliyoni 7 z'amadolari ya Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu ari imbere kugira bashobore kubandanya bafasha impunzi zirenga 56,000 ziri mu makambi 5 mu Burundi. Izo mpunzi ahanini zigizwe n'abanyekongo bahunga umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo. Userukira impunzi mu ikambi ya Musasa iri mu ntara ya Ngozi ibamwo impunzi 900 n'abantu 8 muhamanyi. Amenyesha ko PAM yahora ibaha ibiro 6 by'umuceri, ikiro kimwe cy'ibiharage, isabuni zine, ikibiriti n'amafaranga y'amarundi 19,000. Kubona ibyo rero PAM yahora ironsa impunzi ziba mu makambi bigiye kugabanuka gushika ku bice 50%, ntibizorohereza na gati impunzi nk'uko bano baba muri iyo kambi ya Musasa bavyiganiye Ijwi rya Amerika.
Ni kibazo kinini muzo kujya niho havamo ibintu zose by'inkenerwa z'abana, haba ibirato, haba impuzu, ikintu cyacu cyose ni isukari zavaga muzabuza kujya. None umbwiraga nibikeye kuratekereza kuko imibereho yacu y'abarefugee itagiye kuba hasi cyane, ahubwo biduteye ubwoba usibye Imana n'abaganeza bashobora kudutabara. Ahandi yo tubona kuko bitugoye cyane cyane,
turasubiriye twavuye turacyahe, biragenda gute? Turaherera mugasha kuko nta uzorara inzara aho naho mumbatse w'umurunduri areye kuja kuwushikura. Ibiharago ni wabice ko kumurima ho vyeze ugiye kurara ubusana mu bana uzobishikura. Bagufashe ni kibazo.
Useruka ishira mu mpuzo makungu gita impunzi ku isi ya Ser mu Burundi Brigitte Ono amenyesha ko akimenyeshwa iyo nkuru yaciye agendera makambi y'impunzi kugira zigira inama. Yabishikirije kuri uno wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Parmi eux nous avons des gens qui sont bien instruits, qui ont des petites activités.
Mu mpunzi harimo abafise ubumenyi buhagije, abafise ibyo bakora bishobora kubatunga. Iciza nuko ingingo yababuza gusohoka kuva mu ndwi iheze abategetsi bayifuse. Naho bari mu bihe bibi barashobora gusohoka ikambi bakaja kwiyungunganya, haba mu burimyi canke mu rudandazwa kugira ngo basahirize iyo rasiyo yagabanutse
économique pour suppléer à la ration qui va être réduite.
Muhamanyi arongoye impunzi aho mikambi ya Musasa arashimye impanuro za Hasel ariko akamesha ko ubukeneye buri mu gihugu utaboroheriza na gato.
Kubijanye n'udukorwa tundi kwiyungunganya, hariho abantu bake barasanzwe bakora ubucuruzi, urimyi, ubworozi, masalo de coiffure, ama udukorwa nyine dutandukanye, gusa muri context igoye binaterewe n'iyi inflation irimo gihugu canke ku isi yose. Urebye uburyo imiryango y'impunzi bayeho usanga benshi bafite amadeni, niyo mpamvu rero tutomenye uburyo impunzi zigiye kubaho hamwe n'ingingo yafashwe na PAMU.
Brigitte Ono aserukira Hasel mu Burundi amenyesha ko ibibazo biri mu makambi abizi kandi kwigyogabanuka igivyo PAMU yahuri baronsa ku bice 50% bishobora gutuma haba ibibazo byinshi mu makambi kandi by'ubwo ku butandukanye. Arerekana ingaruka mbi zavyo, agasaba abasanzwe bafasha ko badahaba impunzi kandi ko nabo nyene batariza amaboko mu ntumbero yo gukinga ayo mabi.
Harashobora kwaduka ingeso mbi mu mpunzi mu gwaruka, hashobora no kwaduka ubwicanyi be n'ubusuma bukiyongera. Hashobora kandi no kuba ihahamuka ku babyeyi kuko umubyeyi wese iyo adashoboye kuronka bitunga biwe biramuhungabanya. Birashobora no gutuma abana baronka amanota mabi, mbere hakaba n'abaheba amashure.
Brigitte Ono amenyesha ko mu kurindira ko abafasha baboneka bazokwigisha impunzi uko zishobora kwibeshaho mu kwita ibikorwa by'iterambere, na cyane cyane mu gushyira hamwe ingufu n'uburyo impunzi sikirondera mu ishu. Mu gihugu cy'u Burundi haba impunzi zaba 190,000 nk'uko bimenyeshwa na Brigitte Ono aserukira Hasel mu Burundi. Abarenga gato 56,000 bari mu makambi atanu ariyo Musasa, Kinama, Bwagiriza, Kavumu na Nyankanda. Abasigaye baba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Uruzi Rusizi rumaze iminsi rwuzura kubera imvura nyinshi. Abatuye ku musozi wa Kinyinya barahunze, ni muri komine Mutimbuzi zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura, bahunze barara Rubunda. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Ugarwe kitikiri cha madze kutizabo ni kirame nye kananeza. Aliko mstaneri wako mbine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura murenga rugu Burundi. Ahalizo ni Gatumba vugako wali wenshi chane. Akabihulizako na wanyagihugu waganiri ya Ijwi rya Amerika. Hachi imisi taturusizi rwuzura ejo vyaru shijijeho. Uburero umusozi wose wa Kinyinya warahunze. Aba hunze waliko warakirwa umasite. Nikosi meobu toi ya vuga akongerako wako haliko akorugu warusansu maruzele kanaba. Ate chekuzabo waniyo mnyuzura uko bangana mubate bona amazi harimo risiga himbare. Uwo mukenyezi asanzwe inyumba 10 mu gacimbiri ka Rusizi avuga ko we n'umuryango wiwe baraye badakubisa urugohe
borohewe aya mazi yatanguye jo muma saa sita tutangura kuyabona ari make make hanyuma turazibira imande y'inzu ariko byateye birenga mu ijoro twaraye tutajyamye turara duhagaze imibi turira hanze gushika naho tubona ko turengewe
afite ibikoresho n'ibyombo byo mu nzu ariko arasohora yatubwiye ko ubu yiteguriye kurara mu ibarabara n'uruvyaro rwiwe kubwiwe bizamaze kuba kamano uko umwaka utashe mu gihe cy'urushana
turakora iki nibona ko ibyo twari dufite byose twashize ku ibarabara tujyama hanyene ngira ngo turabe icyo leta yodufashe niba hari nk'abo badushyira batujyane bo ntitumerewe nabi hari hirya hose ni kuhameze abantu bari ku mabarabara bose bakuye ibintu mu mazu kugira ngo inzu ntizihave zibagwako aba bana bamaze kubimenyera none tubwire gute ko uko umwaka uhera twama twatewe bakatubwira ko bazodukorera uruzi ntibarukure
uwo mugabo atashimye ko amazina y'uwamenyekana w'agashavu n'umurengera aha yari kagerageza kuramira ibikoresho byo ku ishure rimwe mu yatewe n'imyuzura
hari ibyo rero umuntu arashobora kuvuga ugasanga avuze nabi kubera iki umubabaro n'agahinda bigatuma ariyo umuntu yongera gutuma yihorera ari abapfa bagapfa ari iby'imana ikiza ibi biba iri rigira gatatu imyaka itatu irahenze mbere byarabaye ubwira kabiri biraba inirire nirigira gatatu abantu baguma basemerera abanyagihugu basemerera bavuga bagira gute batabaza
umugabo wundi nawe afite impungenge ko hamwe atacokorwa zone ya Gatumba ishobora gufudika ku ikarata y'u Burundi twamusanze muri karitsiye kimya ya mbere iri mu bibanza byatanguye gutwarwa imbere y'ibindi
usinzi rurashobora gufuta Gatumba dusaba leta ko yokora urya mugambi yari yavuze ko bagiye guzibira Rusizi turabe ko tworonka gahenga
umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isibe General de Brigade de Police Anseni Baruta ari mu bategetsi bishikiye mu Gatumba kuraba uko ibintu byifashe
tubico twasabye abenegihugu by'ukuri amazo boyabisa bagasubira muri amasite ya Kinyinya ya kabiri maramvya amasobere na maramvya amafubo abenshi niyo bahora uruzi rwa Rusizi rero ruzana amazi avuye kure amazi avuye mu Rwanda avuye mu buseruko bwa Kongo avuye mu ntara ya Cibitoke bubanza no muri na Bujumbura kaza gushikira rero ngaha mu Gatumba yamaze kuba menshi twabasavye yuko amazi bayabisa bagasubira muri ajya amasite mu kurindira cyane cyane yuko cagikogwa gikogwa
ico gikorwa vuga n'ukubaka inkombe z'uruzi Rusizi kugira amazi yarwo ntasubire kuzirenga aja kwinkumbi mu mihana
basanze mbere n'uburyo butegekanijwe bungana n'amadorare ibihumbi 350 biri ku mugambi dushira mu ngiro dufadikanije na PNUD ayo mafaranga rero basanze adakwiye kuko basanze hakenewe miliyoni ibihumbi 200 ubushikiranganji bw'ikigega cya leta bwarayemeye
imyuzuro iteye abarimyi n'abarobyi bavuga ko ubuzima buca buhagarara General de Brigade de Police Anseni Baruta twarwa rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isibe atangaza ko abamuduce tumwe tumwe tugize ihuriro ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi bashobora kwimurwa Burundu
tukabona neza yuko tuzohava tugumya mu masite abantu bava muri mushasha ya mbere na mushasha ya kabiri kuko ni gice kiri mu ihuriro ry'amazi ya Rusizi n'amazi y'ikiyaga Tanganyika niyo byabonekana yuko batagishobora kugusubirayo twararonse amatongo mu Kabezi hegitari 5 hegitari 10 muri komine Mubimbi ni hegitari 5 mu Rumonge ngira ngo nitwaronka abadufasha tugazoca nabo twiyumvira kuzobakorera umugambi nabo ariko abashobora kuzosubira wabo bakazosubirayo inyuma yuko abamadiga zobahejeje kubakwa ku Rusizi
mu kwa gatanu 2021 yakiri mushikanganje yajejwe umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu Gervain de la Kobucha mushikanganje wa mbere w'u Burundi muri kino gihe yari yemeje ko leta igiye gutorera umuturama ikibazo c'imyuzura mu Gatumba
ahantu mwavuye amazi yamaze kuhatera abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera mutegura imiti na yuko inyengo leta izofata ariyo kubakura ngai kabatwara hani mutegura imiti nako mucamo yagiye kongene baza ko leta igiye kwicara kugira itore inyishyirama kuri iki kibazo ku buryo atamwe n'igihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya Rusizi n'amazi ya Tanganyika
mu myaka itatu iheze y'imyuzura y'uruzi Rusizi yatumye abantu baba 40,000 batizabo nk'uko byemezwa na leta y'u Burundi abagera hafi ku 200,000 barimuwe kubera uturere babamwo twari tugeramiwe kurusha utundi muri uyu mwaka abanyagihugu bo mu kiyaya cimbo n'akarere ko mu mirwa basabwa gutegura imitima kugera mu kwezi kwa gatanu bazoterwa n'amazi menshi y'imvura nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihejebu
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urubanza rw'abaharanira uburenganzira bwa muntu 16 mu mashyirahamwe atandukanye rwakomeje kuri uyu wa gatatu ku rukiko rukuru rwa gisirikare muri Kivu ya Ruguru mu mujyi wa Goma Jimushukani bakomera
Mu cyumba kiburanishwa hari huzuye abagize imiryango y'abaregwa ndetse na benshi mu bagize amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abanyamakuru nabo bari benshi, ariko umuyobozi w'urukiko ababuza gufata amashusho cyangwa amajwi y'uko urubanza rurimo kugenda. Umuyobozi w'urukiko yatangiye ahamagara amazina y'abaregwa kuko ari 16. Aba bose bafashwe mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize wa 2022, ubwo ubuyobozi bwa gisirikare bwari butangiye mu ntara ya Kivu ya Ruguru na Ituri kubera impamvu z'umutekano muke ku cyemezo cyafashwe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Abo bose uko ari 16 bashinjwa kwigomeka ku butegetsi bwa gisirikare, guhamagarira abandi baturage kwanga ubuyobozi buriho no kutishyura imisoro. Muri bo hari higanje mwabo mashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu yo mu ntara ya Kivu ya Ruguru, teritwari za Rucuru, Beni na Nyiragongo ndetse na Masisi. Umushinjacyaha yatangiye yemeza ko uretse kuba ibyiza impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zishinjwa kuba ari ibyaha bihanwa n'amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bifatwa kandi nko kubangamira uburenganzira bwa muntu. Umushinjacyaha kandi yagarutse ku cyo yise kubangamira ubuyobozi gukora akazi kabwo no gushaka guhamagarira abasore kujya mu mitwe yitwaje intwaro, aho yagarutse ku byabereye muri teritwari ya Rucuru ku mupaka muto wagonaga uhuza Kongo n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho abapolisi batatu bakubiswe tariki enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Uyu yemeje kandi ko ibi byakozwe na bamwe mu rubyiruko rwari rwishyize hamwe ubwo abapolisi bishyuzaga imisoro kuri uwo mupaka. Ubwo babajijwe ku byo baregwa, aba babihakanye bivuye inyuma. Maitre Dieu Balume, umwe mu bunganira mu mategeko abaregwa, yavuze ko ibyo bakoraga bitari ukwigomeka ku butegetsi buriho, ahubwo ko byari ugushakisha umuti urambye ku kibazo cy'umutekano muke wari urimo gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyemeje kandi ko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ibyo baregwa nta shingiro bifite. Icya mbere yatanze imbere y'umushinjacyaha ni uko muri icyo gihe amashyirahamwe arimo Luca na Amka Kongo yahamagariye abantu bose kuja mu myigaragambyo yo kwamagana imitwe yitwaje intwaro irimo wa M23 icyo gihe wari umaze gufata agace ka Runyoni na Cyanzu muri teritwari ya Rucuru ubwo basatiraga umujyi muto wabonagana. Yongeraho ko ibi byakurikijwe no kuba aba barakusanyije ibyo kurya mu rwego rwo gutera inkunga ingabo za Kongo FARDC zarimo zirwana na M23 muri iyo misozi. Abakoraga ubu bukangurambaga barimo uwitwa Elias Bizimana wari ushinzwe teritwari ya Rucuru na Beni, ndetse na Mamisio Ndungo wari ushinzwe umujyi wa Goma, Masisi, Walikari na Nyiragongo. Ibi bimenyetso byatanzwe na Maitre Didier Balume byatewe utwatsi n'ubutabera, ahubwo rwemeza ko nabyo nta shingiro bifite. Umuyobozi w'urukiko rwisumbuye rwa gisirikare yabajije abaregwa impamvu bahamagariraga abantu kwigomeka ku butegetsi ndetse no kwanga kwishyura imisoro. Mu bisubizo batanze, aba bahakanye ko ntacyo bigeze bakora kigambiriye kwigomeka ku buyobozi bwa gisirikare, kandi bongeraho ko bagiye bafatwa ubwo bakoraga imyigaragambyo itandukanye mu materitwari yose agize intara ya Kivu ya Ruguru. Abandi muri bo bakaba barafashe ubwo bashinjaga bamwe mu bayobozi kongera imisoro mu duce twa Rucuru na Beni kubera impamvu z'umutekano muke. Bikubitse kuri ibyo, bamwe mu banyamuryango twagerageje kuvugana na bo bw'iburanisha ryarangiraga bavuga ko batemeranya n'ibyo ubutabera buvuga. Baraka Christophe avuga ko iba ari ugushaka kubangamira uburenganzira bwa muntu ndetse no gushaka gucecekesha buri wese uvuga ibitandukanye n'ibyo abayobozi bashaka. Birababaje cyane kubona ubutabera bukomeje gushinja aba bavandimwe bacu ibintu bitari byo kandi bitumvikana habe na gato. Ubundi biriya byose baba bavuga ntaho bishingiye, twebwe turindiye icyo ubutabera buzatangaza mu cyumweru gitaha. Abanyamuryango ba Luca nabo bari muri iri buranisha bavuze ko kugeza ubu barindiye icyo urukiko ruzatangaza mu minsi iri imbere. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Kuri uyu wa kabiri, Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika yagaragaye mu rukiko rw'i Manhattan mu mujyi wa New York. Kugaragara kwa Donald Trump mu rukiko kwagarutsweho cyane mu itangazamakuru ndetse n'abasesenguri bya politiki. Mugenzi wacu Timaris Shimwe yavuganye na Olivier Kamanzi, umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi gihuza abacururiza muri Amerika no muri Afurika, atuye mu mujyi wa Chicago, amubwira uko yakiriye kubona Trump mu rukiko.
Kubyakira ntago nabyakiranye nk'ibintu bimwe, kandi ibintu bimaze igihe kinini nk'uko ubizi. Mbere y'uko anaba perezida yagiye ashinjwa ibintu byinshi, ariko byinshi byagiye bimuhama. Ubu yaritegeje ko ashobora kuzashinjwa bya byaha bamushinjaga n'ubundi ataraba perezida. Ibyo ni ibintu twabonaga, murabyibuka nka wa mupaka witwa Michael Cohen wa bijyanye n'iya dosi ijyanye n'uriya byo bitaga bariya bacuruza imibiri yabo, bamushijaga ko atanze amafaranga kugira ngo aceceke umugore kugira ngo aceceke. ceke ariko akatanganyishije kumuhagarara mu by'amategeko umukobwa uri abarumagara by'amategeko akaza gufungwa mu gihe perezida Trump yari ariho byagaragaraga yuko navaho azakomeza agakurikirana kuri iyo mpamvu rero ntabwo byantunguye ariko igitunguranye gusa ni uko aribwo bwa mbere umuntu wabaye perezida yabakurikiranwe mu rwego rw'amategeko muri Amerika ni ibintu bidasanzwe
uvuze ko ari ibintu bidasanzwe kuko n'ubwa mbere bibaye ku muperezida waba ari ku butegetsi cyangwa se atakiburiho none ejo kuwa kabiri mu rukiko rw'i Manhattan mu mujyi wa New York nyine yagaragaye mu rukiko urabona bivuze iki kuri Amerika muri iki gihe
icyo bivuze kuri Amerika biragaragara ko Amerika igiye guhinduka twagize tubona ko umuperezida ucyuye ari umuntu udahangana byarabaye umuco muribuka nko mu gihe cyashize uriya Hillary Clinton wiyamamazaga kuba perezida muribuka ibibazo byakenye bavuga ko yandikaga biriya wandikaga za imeri akoresheje seriva ye ku giti cye muribuka ko bashaka kumukurikirana mu nkiko ariko kubera ko ari umuntu wari ufite urwego rwo hejuru rukomeye cyane cyane warabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika banza kumukurikirana kubera urwo rwego yari ariho ubwo urumva ni umuntu wari ukomeye ariko atarabaye perezida ntabwo bamukurikiranye ariko noneho kuba bakurikiranye undi wabaye umuperezida n'ibintu bidasanzwe ari byo bintu tutakimenyereye ari niyo mpamvu ubona ko abarepubulikani nta n'umwe ukwiyeho n'abantu bose batakundaga Trump babona ko bashyize hamwe barimo bashaka gukurikirana uriya ujije kuburanisha Trump ko atakurikiza amategeko ahubwo yabishyize mu rwego rwa politiki
Olivier umaze igihe hano muri Amerika ariko ibyo ntago byabuza ko ushobora kureba iki kibazo ukakirebera wenda n'abandi bantu batuye mu mahanga cyane cyane nko muri Afrika bo urabona abantu batuye mu bihugu by'amahanga cyangwa muri Afrika babyumva gute
cyane urabona ni byiza ko buri wese nta muntu waba ari hejuru y'amategeko aho bari hose cyo bari cyo cyose nimba ukoze amakosa ukoze amakosa akurikiranwa n'amategeko ukoze ibyaha ni ngombwa kubikurikiranwa ukabiryozwa nimba ukaragaye kuri umwere ukaba umwere nimba nabwo ari icyaha wakoze ukaba wakurikiranwa akenshi usanga nko mu bihugu byinshi abantu babaye abaperezida cyangwa bamwe ari abaperezida ari abantu badahangarwa na gato ugasanga rero bigatanga wa muco wo gukurikiza amategeko birerekana ko Amerika ishobora gutanga urugero rwiza rwo kwerekana ko uwo ari we wese icyo waba cyo cyose amategeko agomba gukurikizwa
kuba Trump arimo arakurikiranwa n'inkiko yari yatangiye n'ibikorwa byo kongera kwiyamamariza kuba perezida wa Amerika bishobora kumugiraho ingaruka ki
ndakeka ko bishobora kumugiraho ingaruka zidasanzwe kubera yuko ahubwo nagwa urugero hano muri Amerika abantu bari basanzwe bashyigikiye Trump muri iki gihe ashaka kuzaba perezida harimo ibice bibiri bimaze kugaragara hari abari babandi bamuhagazeho cyane baracyamuhagazeho ariko babandi bari bamushyigikiye kubera politike ye ko za politike yashyiraho cyane cyane nk'inkunga za politike zijyanye n'ubucuruzi n'imisoro abonaga abanyamerika bishimye cyane benshi batuye Trump bari bishimiye politike yashyiraho zimwe na zimwe zijyanye cyane cyane n'ubucuruzi n'imisoro abo bantu urabona barimo bagenda bamuvaho urebye no mu rwego ugenda imbere mu ishyaka cyangwa kuri Republican urasanga nabo haratangiye kwicamo ibice urabona nk'uriya wabaye Vice Perezida we cyangwa se uriya DeSantis uriya umugabana wo muri Florida bari opponents cyangwa bagopfuza be ubona ko basigaye baritandukanyije nawe cyane
Olivier Kamanzi ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye ijwi rya Amerika
mbere yo kurangiza aya makuru mbabwire ko ambasade y'Uburundi mu Bubiligi Luxembourg n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yateguye igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 urupfu rwa President Cyprien Ntaryamira wishwe ku itariki ya 6 ukwezi kwa 4 1994 ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana imihango irabimburirwa n'igitambo cya misa isa kumine ebyiri ni saa moya ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Itangazo rya ambasade y'u Burundi ryatumiye abarundi bose. Hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimira kuba mukurikira aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umuhanga wo kurya arara karabye. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.